sen. Bu şekilde. Tashimye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane ni nahazwe abatandukanye mu Burundi bemeza ko iduzwa ry'ibiciro by'igitoro muri ico gihugu ririko ribagira ko ingaruka zirimo kudashobora gutonda ku kazi no ku mashure byoroshe
nkaje mvuye ahantu hitwa Nyabugete ya mbere ndoda n'ikirenge gushika ngaha ahantu hukenga hano ndarushe n'urubavu birasa
sinovuga ngo turarenze kuko harembe umuntu yisiga ariko twe turumye
kaba ahuba kagena n'amaguru tukacha dushika ku ishuri ducerewe
abanyi bamwe mu banyagihugu bamwisagara cha Bujumbura mu Burundi ino nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato umwe hafi ya radio yanyu Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika makuru tubafitiye reka tuyahera ariko kuyagezeho ijyanye no ku isi aho ingabo za Ukraine kuri wa gatandatu zazibiye ingabo z'Uburusiya zari zagerageje kwinjira mu manuko no mu buseruko bwa Ukraine mu ntumbero yo kwigarurira akarere kitwa Donbas akabarizwamo amahinguriro menshi muri Ukraine abasesanguzi mu gisirikare co mu burengero bavuga ko ibitero by'Uburusiya biri ku muvuduko muto kugeranije nuko vyari vyitezwe Uburusiya bwigambye ko bwateye ibanza bigera majana 380 burabakobwa kwigarurira hitwa Luhansk na Donetsk haherereye mu karere ka Donbas ibiro bikuru vya gisirikare muri Ukraine vyo yamara bivuga ko ibitero by'Uburusiya vyo kuri wa gatandatu ataco vyashitse ko kandi ko ingwano ikibandanya igisagara citwa Kharkiv kigira kabiri mu bunini muri Ukraine kiri ariko mu vyatewe president wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu jambo yacishije kuri television yavuze ko ingabo za Ukraine zisubije kamwe mu karere gakomeye kegereye mu rwa mukuru kandi ko zashoboye guhungisha abasivile batari bake hagataho Uburusiya na Ukraine bose bemeza ko kuganira hagati izo mpande zibiri bigoye president wa Ukraine yatangaje ko bigoye ko haba ibiganiro vy'amahoro mu gihe hari agashavu kenshi k'abanyagihugu gaterwa n'ivyaha vyegekwa ku ngabo z'Uburusiya ku rundi ruhande umushikiranganje yajeje imigenderanire y'Uburusiya n'andi makungu nawe yavuze ko ibihana makungu yafatiye igihugu ciwe n'ibirwanisho bimwe mu bihugu vyahaye Ukraine bidashobora gutuma ibiganiro vy'amahoro bitera intambwe Aha muri Amerika President Joe Biden ku mugoroba w'uno wa gatandatu arakira amenyesha makuru ari mwishira hamwe rya amenyesha makuru bakurikirana inkuru zitandukanye za President wa Amerika ukwivuna umusasi hagati ya President wa Amerika n'amenyesha makuru bakora ku nkuru zimwega n'umugenzo uranga Amerika kuva mu myaka ya 1920 uko kwivuna umusasi kwa makuba kwa gatandatu wa nyuma y'ukwezi kwa kane uyu mugenzo ariko warumaze imyaka 6 utahaba wahoze ari President wa Amerika Donald Trump yarawinovye mu myaka 2 heze naho ureka kuba bivuye kukiza cha virusi ya corona mwiteze kuba baza kwitabira ibirori vy'uno mugoroba harimwo Trevor Noah yamamaye kubera ugutwenza abantu ibiza kuvugirwa muri uko kwivuna umusase hagati ya president Joe Biden hamwe n'amenyesha makuru bakora ku makuru yiwe turaza kuyamenyesha mu makuru yacu ari imbere Aya makuru yose abagezeho hirya nino ku isi muheje kumva n'andi mushobora kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho igisirikare cico gihugu gitangaza ko caraye cisha abantu babiri barimo umwe mu bari basanzwe batwara umurwi w'abagizi ba nabi banyuruza abantu muri territoire ya Fizi ntara ya Kivu yepfo iri mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo inkuru irambuye n'umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo ari muri Uvira
Colonel David Ipanga Umuyobozi wa rejima ya FARDC 2022 yabwijwe ijya Amerika ko abo bantu babiri bishwe Ubwo barimo bashaka gucika aho bari bafungiye mu mujyi wa Baraka kuri prizo y'igisirikare Colonel David Ipanga avuga yuko abo bantu babiri bishwe barimo Kadafi na Kitumba warusanzwe ashimuta abakozi b'amashyirahamwe y'abagira neza akorera muri teritwari ya Fizi kuko mu nshuro 33 yashimusa abantu barimo n'umuzungu wo muri Medecins Sans Frontières. David Ipanga akomeza kuvuga yuko hari umusirikare witwa Serge Patrick Ngabo warufunzwe azira kwica abandi basirikare babiri nawe wishwe ubwo yari matoroka aho bari bafungiye. Bamwe mu baturage batuye muri teritwari ya Fizi barashimira inzego z'umutekano zishobora bagizi ba nabi.
Tunaifurahia sana 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 wawa jama kuwawa hivi kwa sababu wameisha tesa watu sana zaidi, wanaua watu sana, kupora sana.
Twishimye cyane kuba abo bantu bishwe kuko bagiriraga n'abo bantu bica abantu kandi bakiba n'ibyabo. Saba abaturage bonyine bo muri Fizi bashima inzego z'umutekano kuba zisha abo bagizi ba nabi, ahubwo na zimwe mu mpunzi zo mu nkambi ya Mulongwe nazo zirashima urupfu rwa Kadafi na Kitumba kuko yashimutaga bamwe mu bakozi bakoreraga mu nkambi ndetse n'abaganga bavuraga impunzi.
N'abantu bahora mu nzira iva muri siti ya Murongoja i Marindi aho bitakanya bayonga baramaze kuhafatira imodoka zishika zibiri, imwe yabo muri Yadra, abandi bo mu SNL n'iyindi modoka ndetse yabikorera utwabo. Nayo nyine yarafashwe n'abagizi ba nabi. Tutarashira ko abaganga bari baheruka gutwarwa mu iminsi yahera ikatarukuru, n'abandi barefugee basanzwe baza bahagarikwa hirya no hino bari mu mirimo. Imana ishimwe, ubu turashima cyane kubwo twumvise ko Leta ya Congo n'igipolisi kiriho kirakora cyane.
Uyu muco wo gushimuta abantu hanyuma bagacunguzwa amafaranga wahindutse ubucuruzi muri utu turere twa Fizi na Uvira kuko hari abaturage bashimutwa bakabarekura ruko batanze amafaranga ari hejuru y'5,000 by'amadolari kuko byemezwa na Societe Civile. Vera Sengabo ku bwaradijwe rya Amerika, Uvira mutarake VIP.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iduzwa ry'ibiciro vy'igitoro mu Burundi ribandanya kugira ingaruka ku buzima bw'abanyagihugu kuri essence, mazutu na petrole. Hiyongeye ko amafaranga ari hagati y'amajana 5 na 50 n'amajana 7 y'amarundi ku litiro imwe. Ni mu gihe igitoro cari kimaze iminsi gikenye. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru adufite ibindi kuri no nkuru.
Mu kiringo cy'amezi atatu igiciro cy'igitoro kiduze inshuro zibiri, ivyatumye ciyongera amafaranga hafi igihumbi ku litiro imwe muri ico kiringo. Umushikiranganji w'ubutare n'amasoko ntanganguvu Ibrahim Uwizeye mu gusigura iryo duzwa ry'igitoro ryakozwe kuri uyu wa kane yerekanye ko vyatumwe n'intambara iri hagati y'ibihugu by'Uburusiya na Ukraine.
Kubera yuko igitoro atari ico twimbura ngahi wacu kandi kubera ko ibiciro by'ibitoro bishingwa ku isoko mpuzamakungu, Burundi urakorwa ko nihindagurirwa by'ivyo biciro. Mu gisagara cya Bujumbura bishinzwe uku gukurikira: esansi amafaranga 3,250 y'amarundi ku litiro, mazutu amafaranga 3,450 y'amarundi ku litiro, peteroli amafaranga 3,150 y'amarundi ku litiro.
Iryo duzwa ry'igitoro risanze ubukene budasanzwe bwacu, ivyatumye habura imodoka zo kwiyunguruza maze ubuzima bugasa n'ubuhagarara mu gihugu. Ibi vyunyuwe kandi nihagarikwa ry'amapikipiki n'amakinga hagati mu gisagara ca Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi. Aba ni bamwe mu bakozi ba Leta, abanyeshuri, abadandaza n'abandi basigura ko batagitonda neza ku mirimo yabo ya minsi yose kubera kubura imodoka zibunguruza.
Nkaje mvuye ahantu hitwa Nyabugete ya mbere, ndoda n'ikirenge gushika ngaha ahandi huke ngaha ndarushe n'urubavu birasa.
Sinovuga ngo turarenze kuko harembe umuntu yisiga, ariko twe turumye
kava ahuba ukagenda n'amaguru tukacya dushika ku ishuri ducerewe. Bwa mbere twategeza gushika 12:30 gatondo, ariko kubera ibintu by'igitoro bake bavuga tuze dushika 12:30 uko cyangwa 12:10 ku bantu babakuru.
Rero mwigisha kare naho ranshika 6:45 musanga nasitse na 8:00 urumva kumwe naho rampe paramara isosiko mba nk'iya peripaye hamikini na tubyuka nijoro. Ubu unye n'umuntu aragwara kubera fatigue. Bamira 11 n'13 z'agatondo. Tugaca dutondera ya bisi mu gatondo, tukaruhira gucegwa kazi. Dufise abana baje kwishura, tuguma duhagaze umutima. Mbe umwana araje kwishura aragaruka. Agaruka gute? ata bisi boneka
ubuzima buragoye abantu tuzakomoka utaha ningorane hoho nakambaro kibara bamwe bamwe bo ifundo zakuza kumagura urashobora kugira chance ukaronka imodoka ikutana muri vi ariko gutaha ningorane urashobora guhiga bisi ukabura taxi yo niko kuko kuko naho ndi hasenka mire ariko ubu ntanga kenzi mire
urumva twashitse nkaho kukazi sambiye tugasha tuvayo isandwi ninusi tugasha tuta tugatondera ya bisi kugira dutahe tugasha dushika muhira sambiri saa tatu umva ubuzima bwacu bwonyene burawangamiwe
ubwo bukene bw'igitoro bwaratumye n'ibiribwa byankenegwa hame n'ibindi bikoresho byo mu buzima bwa minsi yose biduga igiciro ishirahamwe rihanira inyungu z'abaguzi abuko rirasaba ko naho igiciro c'igitoro cadugijwe coca kiboneka kugira ngo ubuzima ntibugume buzimba Pierre Nduwayo atwara abuko yatubiye ko abadandaza b'ibiribwa aribo boba abambere boronswa igitoro
kuko ibiciro aho bigeze byarengeje urugero kugerekeye igitoro ikigikwiye gukorwa nuko habwa barya bazajwe kunguruza abantu n'ibintu bafise imiduga abamabisi canke ama mayasi hamwe nabije biduga binene binene bizana ibintu byifungurwa ibyo ufasha kugira ngo abantu benshi bashobore kwiyunguruza hanyuma n'ibidandazwa bidushikire bitazibye cyane kuko by'inyungu rusange nibyo byari bikwiye guhabwa priorite hanyuma abandi nk'abafise imodoka yabonye ne bakaronka mugabo abo bafise bunguruza abantu benshi bamaze kuronka
n'abanyagihugu bagezaho bifuza ko igitoro co duga igiciro ariko kikabone ka umwe muri bo yavuze ati ninyama irazimvye ariko umuntu aramenya ryari akwiye kugisoma kayijya kiduga igiciro ariko kihari ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka burahumuriza ko leta izokora ibishoboka byose kugira ngo kiboneke congere gikwiragizwe mu gihugu umushikiranganje Ibrahim Uwizeye aremeza ko na leta imaze kubona ku bukene bw'igitoro buhagarika amaraso y'igihugu ubutunzi ntibusubire kwisononura Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Ejo gya Amerika turabandanye namakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari nyuma yo korosha ingamba zo kwirindikiza cha COVID ya 19 abakora imirimo yo gutembereza ingenzi mu karere ka Rubavu mu Rwanda bavuga ko bagifise inyota yo kongera gukora nkuko vyahoze imbere kiza cha COVID ya 19 ingurirambuye na Eric Bagira Ubusa akore ejo gya Amerika ikigari mu Rwanda
Nangwa umunani gutyo nyine bitego ko twa twavuga inano ndi ukuru ko hangana.
Turi mu masaha ya mu gitondo mu nkengero z'ikiyaga cy'akivu kugisenya mu burengerazuba bw'u Rwanda. Bwana Stefano Mushimimana no mutekinisi uzobereye imirimo yo gukanika ubwato. Yifashishije ipamba ituruka mu gihugu cya Tanzania n'amavuta y'amamesa aturuka mu gihugu cy'u Burundi no mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mushimimana arasudira ubwato yanga ko amazi yabwinjiramo akabangamira abakera rugendo. Ni muri ibi bihe u Rwanda rworoheje ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ibikorwa hafi ya byose byarafunguwe Bwana Rashid Nzeyimana ni umusare mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya Amerika uyutembereza abakera rugendo mu kiyaga cya Kivu avuga ko nyuma yo gukomorera bimwe mu bikorwa asanga harabaye itandukaniro rikomeye mu mikorere mu kazi kabo
gereranyije igihe cya COVID kuriya yari ikarishye ntago twabonaga abamukera rugendo cyane ibintu byinshi byari bifunze abantu nago bisanzuraga ibimyidagaduro yari ifunze ariko ubu ngubu itandukaniro kuvaho bafunguriye ibintu byinshi abantu batangiye kwisanzura hano plage abantu basigaye baza bakoga bakaza ari benshi bagasura u Rwanda tugatembera mu kiyaga cya Kivu
ibivugwa na Nzeyimana bihuriraho na Bwana Stefano Mushimimana uyu mugabo akomoka mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda ariko kubera kererwa hirya no hino mu gihugu mu mirimo yo gusana ubwato bushaje umurimo amaze imyaka 10 twamusanze ku gisenyi
uvuga ngo aje mu muhengeri guhita bugira ute ubwo urasaza bwasaza bagira ute bakamamagara
mugihe cya COVID se byari bimeze bite
mugihe cya COVID kabisa ubwo kare karahagaze
gute kabisa nibwo se kabisa ubundi kumva ari mbiye
nubwo bakora mu mirimo y'ubukera rugendo ku gisenyi bavuga ko bamaze igihe gito bavuye mu bwigunge nibi bakuriraho ko badakomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19 cyo ntandaro yabashyize muri ubwo bwigunge umusare Nzeyimana arasobanura
ngo mu bwato dushiramo space ugomba kwambara agapfukamunwa tuba dufite sanitizer turakirinda COVID kugeza igihe bazarekura bavuga uti COVID twarayitsinze noneho mwemerewe byose
ikintu cyakwitwa ubwigunge mu mirimo umuntu yavuga ko cyavuyeho
Yego, ubwigunge bwavuyeho pe. Nubwo tutari twagitsindanye neza nyine, dusigaye duhura n'abanyamahanga, duhura n'abanyakigali, duhura n'abanyamusanze, ngeri nyinshi zitandukanye. Baraza bakenjoyinga, tukabereka ibyo dufite, bakishima cyane.
Ku rundi ruhande, aya mazi y'ikiyaga cya Kivu hari abakunze kuyabyaza umusaruro mu mirimo ubukerarugendo. Ariko hari n'abandi bayaturiye bayahuzwe kubera mu bihe bitandukanye yagiye abahekura. Madame Godanse Dushimimana n'umwarimu kazi wigisha ku Gisenyi akomoka mu kirwa cya Bugarura mu karere ka Rutsiro.
Ntabwo nayajyamo, rimwe na rimwe ajya ntera igikomere amazi yantwariye umugabo na musaza wanjye wankurikiraga. Barazitse, umwe agiye koga, undi yagiye kuroba. Umwe azikira hano Gisenyi, undi azikira iriya hirya iwacu i Bugarura. Musaza wanjye apfuye mu kwa 12/26. Umugabo wanjye apfa kuri 21/2021. Ntekereza ibintu byinshi cyane, numva umutima sinzi ukuntu mbaye, numva ngize agahinda kenshi.
Muri uyu mujyi wa Gisenyi biboneka ko ubuzima burushaho guhenda umunsi ku wundi. Abandi bawutuye bakora imirimo y'ubucuruzi buciriritse bavuga ko ibintu bitarajya mu buryo nk'aba babyeyi bakora ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Mbere byari byiza cyane, twabonaga amafaranga ahagije tukagaburira abana bacu tukizigamira, ariko ubu ngubu ha korona yaziye ibintu ntabwo tukibona akazi nk'uko bikwiriye. Ibintu byabaye bibi mbese.
Mbere nabaga nacyura na bitanu, ariko ubu ngubu kubera COVID ibi bintu turabitwara muri Kongo bakadusoresha amafaranga menshi gagashiramo. N'abacuruzi nabo bakaba bari kurirako, nabo bahomba ntacyo babonamo.
Bamwe mu bafite amahoteli ku Gisenyi batemeye kuvugana n'ijwi rya Amerika bo baravuga ko basanga icyorezo cya COVID-19 cyarabakomye mu nkokora cyane. Bakavuga ko bigoye ko bashobora kuzongera kwisanga mu mikorere nk'iyo bari basanganywe mbere y'icyorezo COVID-19. Amakuru atangwa n'urwego rw'igihugu rw'iterambere mu Rwanda RDB avuga ko ubukerarugendo ari rumwe mu nzego zashegishwe n'icyorezo cya COVID-19. Amafaranga ubukerarugendo bwinjije mu mwaka ushize 2021 yiyongereyeho 25%. Yavuye kuri $131 million z'amadolari y'Abanyamerika agera kuri $160 million z'amadolari. Ni mu gihe mbere y'icyorezo cya COVID-19 u Rwanda rwinjizaga byibura $400 million. Ni mu gihe kandi Leta y'u Rwanda yashyizeho ikigega mu mugambi wo kubuzahura. Ku ikubitiro icyo kigega yagishyizemo $100 million z'amadolari, ni ukuvuga asaga $100 million mu mafaranga y'amanyarwanda. Bagira ubusa ijwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ejo ku Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda tubandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Eh, bonjour patron, karibu.
Eh, bonjour kano kanote nishuru no mumotari twijyanire muri Combo Taxi.
Eh, ingiya tu akuna shida, nena tafuta na mie échange basi pale kuba chauffeure benzangu nikulete. Woi kala tu.
Kindisha nkundira abantu bibugo rwose. Cyangwa kubona rwose no kuntu seka nkunda abantu bonya bwo kuntu mwakira abantu neza. Nise mvuga ko rwose ntacyo ndi bukuburane.
Karibu ingi. Mina kya sai sai.
Ibite mada.
Na mahoro.
Eh, ariko bakabonye. Bekenya. Icha kora kamenye gukenda komeka.
Uwo ninde uri kuravuga?
Ndavuga kandi ugashofere kakanyabugo nyine. Buri yo ndamenye ubwenye mu haryoshya ryoshye kuri iki. Wagize ngo kari kumvunjira. Ariko nagateye imitoma na karyoshya ryoshya. Ubonye kuno kahabiri giseka. kaje kumvunjira
ibyo bintu bikuye kuki cembo nari umwana mwiza kerebutse kandi nafashanye
ariko se ntabwo bazi ko abanyabuguru bayobeye koko n'abantu babateka mutwe
ko numva uhindaguri kuhindura indimi nk'uko uhema mu mwanya waruhejeje kuvuga ngo waraba neza ngo asa neza ngo asa n'umuntu yakira abantu neza ngo nk'abantu biwabo bose bibugo none ubu naho utanguye kubita bose ngo naba yesko
abona beshe se nihe abanyabugo hari umuntu utabizi ko bakunda amafaranga hari service bagukora utabahaye amafaranga abantu bakunda amafaranga kurusha ikofi
ninde dakunda amafaranga we ntayikunda uwo yaguha woya
nta muntu udakunda amafaranga ariko abanyabugo bo bararenze ahubwo ningira amahirwe ahubwo arayazana yuzuye ushobora gusanga ahubwo araza yakuyemo n'ibice
wa mugabo urarengeje ibyo uri kuramwagiriza sinumva nuko bifise ishingiro
ariko nuko utabazi wa muntu
oya
Monsieur, pardon vraiment, il faut que tu pas échanger. Kamata fanga senezi.
Oui, bien avoir kamata. Ah, on y a beaucoup de choses à faire. Mais ça paye. Il faut que
nous y
allions.
Mademoiselle, je n'ai pas encore ni tira. Mata, achira ma faranga yavesha. Bon, tu n'es
Tanu kamugore, kumva ntabwo nkuzi.
Sindi ko ndagutukana gato ndakuvuza ukuri mvuze n'icuri.
Kandi imodoka nayivamo.
Vamo.
Sasa mina toka 2 minutes kidogo sasa mina na voiture na kwasa fasi ya ringi ya box. Kuna kwa nini oshisti?
Shofi, wikomeza gutigihe n'uyu mu nakona na cyereka twigende.
Ngo umuki bwira shoferi byo wasigaye uramuvuga giye kukuvunjishiriza. Mubwira ibyo wabuze kuri we no kubanyabugo bose. Bisubiremwo bisubiremwo.
Bikwaye
shoferi.
Wi.
Wibaze nuko warugiye kumufasha kumuvunjishiriza amafaranga. Agasigara ravuga ingena mwese abanyabugo mukunda amafaranga muri aba escrow.
He. Monsieur, je la kinu kuna niseme hivi mbaya. Mbona kuna nijije gisi siku lakini. Est-ce que sikukupatia faranga zako zote kweli?
Ya rugosa mafaranga nisingresa uzu.
Ndio.
Na kinu kushinja pe.
Kama kuko mtu wa bugo mwenye alikukosea monsieur. Eh? Usitukamate shebo tu sifa simoya.
Ibyara byumva ho basi. Izo ndimi zibiri nyene zihindagurika abantu bacenga cengana. Nizo zituma injyana zo muri kano karere zidahera. Kanda kugira inama wa mugabo.
Yego mubyeyi.
No hanyuma ni wagiranira ikibazo n'umunyamahanga. Nuzi ufata abantu biwabo bose ngo bacucikiranye bashire mu giseke kimwe. Uburyo bwize bwo gukemura ibibazo. Nukwegera uwo muntu yagukoshereje mukabiganira, mukabivugana neza bigahera. Hakumubwira neza ari imbere yawe umutwengera yamara kugenda akarenga imirambi nawe ugasigara muvuga nabi. Sivyo sivyo.
Eh, nanje vile tunaishi unaona kabatu ya bugo, batu ya rusangi, unaona batu ya muhumuro banasema naka abo kubopiki na ila isedie kitu
chakura mwanamu geta
chariki gani ilo combo taxi igikino muteguri kwa na la benevolence ya Grand Lac
combo taxi ni uri wakatana tunaburi kiumwe rukwara saa kumine bini na maku miyabili zumogoroba
kwenye radio Voix d'Amérique
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA turabaranditse
Akawino ga duce dusozera makuru n'ibiganiro twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize urara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri micro mari kumena Joie Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru byashizwe hamwe na Nadia Taha kwizina rya bagenzi bacu bose tubike abantu bitwifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mu byose naho utaha
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'u Burundi. Yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu. Shikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu gutera igihugu cy'u Burundi. Yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye igisubizo cyacu.
Yabaye igisubizo cyacu